Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Mwiri wenju sinamwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe ni kaze mu makuru yo kuri ligenekerezo rya 17/2022 makuru tu ya here ku ngingo nkuru zikurikira. Inyuma yo gufata ingingo ibuza abagendesha amapikipiki amakinga n'amatukutuku kwinjira mu gisagara hagati cya Bujumbura, ubu naho iyo leta ya CNDD-FDD ibicishije ku mushikiranganji wayo w'ikigega cya leta yarayifashe ingingo yo guhagarika uburusho bwose bwahora buhabwa abakozi b'ibigo bya leta hamwe n'ayandi mashyirahamwe leta ifisemo imisahe. Murabyumva murano makuru. Nayo mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Muyinga havugwa imyidogo mu bakozi b'ihinguriro Royal Crown rikora kubera hari abamaze amezi arenga atatu badahembwa abandi atamushahara baronka. Uwidogegwa akaba ari umuyobozi w'iryo hinguriro nk'uko muza kubikurikira. Imyidogo nk'iyo nyene iravugwa no mu ntara ya Rutana mu bantu bafise amamashine yo gusya ibigori n'ubududu muri komine ya Giharo. Bagiriza musaneri w'iyo komine kubaburagiza ngo kubera aheruka gufata ingingo yo kwimurira ayo mamashine mu nzu yindi. Kaze mwese murano makuru nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu bijanye n'umutekano muke kuri iyi nkuru itiye ku masonga. Ikiziga cy'umukenyezi cyaraye gitowe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa mbere mu Wakinyinya muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Icyo kiziga kikaba cyatowe mu nzira hafi y'agasoko kari kuri uwo mutumba aho cyari cyahambwe. Abarongoye uwo mutumba bari kumwe n'ababanyi b'uwo yagandaguwe hamwe na nyene inzu bakeka ko yoba yishwe n'umugabo wiwe kuko amaze ukwezi ataboneka. Ivyo bikaba byateye umutima uhagaze abanyagihugu bo kuri uwo mutumba, aho basaba ko amatohoza yokorwa, ibisigarira by'ico kiziga bikaba byafubanywe iteka kuri uwo mugoroba nyene n'abajejwe intwaro babifashijwemo n'abakozi b'umuryango utabara imbabare kwa Huje. Tubandanya aya makuru agashiruka bute n'ubundi burusho byahora bihabwa abakozi b'amabanke nabo mu mashyirahamwe yegukira leta n'ayandi leta ifisemo imitahe byarahagaritswe muri uyu umwaka w'ikori w'2021 n'umushyirangazi w'ikigega cya leta Domitien Ndiho Kubwayo. Mwikete yandikiye kuri uyu wa mbere abayobozi bakuru bose bo mu bigo bitandukanye, yabasiguriye ko ari mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibyasabwe n'umukuru w'igihugu mu mwiherero aheruka gutunganya mu ntara ya Gitega. Ni nkuru tubaza Beni Axela Kana.
Iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukorera mu muco mu gutunganya neza amafaranga yinjira mu kigega cya leta, bishikirizwa n'umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien Ndiho Kubwayo. Mwikete yandikiye abashikiranganji bose. Umukuru w'igihugu ngo yatanze itegeko ryo kwandika urufaranga rwose rwinjira canke urusohoka ku mafaranga ahabwa amashyirahamwe ya leta n'ayandi leta ifisemwo umutahe nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'ikigega cya leta. Muri iyo ntumbero rero umushikiranganji Domitien Ndiho Kubwayo yaciye ahagarika agashiruka bute n'ubundi burusho byahora bihabwa abakora mu mabanki mu mashyirahamwe yegukira leta n'ayandi leta ifisemwo imitahe muri uno mwaka w'ikori w'2021. Amafaranga ategekanywa mu yinjira canke yasohoka mu makomine, ibitaro bya leta n'ibigo bya leta by'ubudandaji n'amahinguriro azoza amenyeshwa buri mezi atatu ubushikiranganji bw'ikigega cya leta. Mu mwiherero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gutunganya ku bategetsi bakuru b'igihugu ku kibuga c'inkino Ingoma Igitega ku igenekerezo rya 4/5 kuno kwezi, yamenyesheje ko ababazwa no kubona imitahe leta ifise mu mashyirahamwe amwe amwe idatanga inyungu, acasaba ko ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwokora ibishoboka byose kugira iyo mitahe ya leta itange inyungu zigaragara ku gihugu.
Umushakashatsi mu bijanye n'amategeko Syriaque n'ibitegeka hasigura kwishyirwa mu ngiro y'iryo ngingo y'umushikiranganji w'ikigega cya leta izogorana kuko ica kubiri n'amategeko agenga akazi hamwe n'ibwirizwa shingiro ubwayo ritegekanya ugutandukanya iby'ubutegetsi ahanura abazokorwa ko niyo ngingo gutabitura sentare y'akazi hamwe na sentare itatura matati y'akazi bita cour administrative kurikira siriyake nibitegeka n'umushakashatsi muri kaminuza ya Louvain mu gihugu cy'Ububiligi
ntibiciye kubiri n'amategeko agenga akazi mu Burundi gusa ahubwo biranashiye kubiri n'ibyizo shingiro kubera ibyizo shingiro rirashira itandukaniro hagati y'icyo novuga le pouvoir exécutif na pouvoir législatif nta kuntu le pouvoir exécutif kiza ngo ifate ingingo nk'iyi yanditse mu buryo umengo ni communique bisanze ngo ikiza igira ibintu bitandukanye n'ibyo amategeko avuga nta kuntu rero umushikiranganje ashobora kuza ngo atavuga ngo ibyo amategeko yarasanga ategekanye ngo uhereye ubu ngo ntibizoba ntibikunda bashaka ko bihinduka kuvuga ko basubira muri yanzira nyene bwa butegetsi ica nk'iya pouvoire hanyuma ikindi kibazo ni kibazo cerekeye icyo bita mu rurimi rw'igifaransa le droit acquis ni ukuvuga ibyo umukozi aba amaze kwemererwa yemererwa n'amategeko canke yemererwa n'amasezerano y'akazi rero amategeko canke akazi amategeko canke amasezerano y'akazi amaze kuba yemereye umukozi ikintu ntushobora kuza nta mushikiranganje ndetse n'amategeko ntashobora kuza ngo abihindure amategeko ashobora kuza agashyiraho yandi mategeko ariko ntaza ahindura ibyo umukozi yari amaze kwemererwa n'aya mashyirahamwe leta ifise nk'imitahe canke amashyirahamwe yegamiye leta ubwayo afite personnalité juridique aratandukanye na leta ni ukuvuga yuko hari aya masezerano hagati y'aba bakozi n'aya mashyirahamwe muri aya masezerano rero umwe wese aba afite ibyo ategeza gukora ibyo yiyemeje gukora nk'uko amasezerano abivuga umukozi aba afite ingene ategeza gukora neza kugira ngo ahembe ku bw'iwanje nibaza yuko byari bikwiye ko abo bantu bivanye n'amakategori basanzwe barimwo ko baja hamwe bwa mbere bagaca mu nzira zitegeza gucamo kugira ngo bayamirize ingingo nk'iyi kandi bayo ngo bakaza no mu butungane kuko sanze ari ubutungane
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nago nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanaka mu mutewe na radio inzamba agateka kawe
turabandanya amakuru mu buraruko bw'igihugu abakozi bakora mu ihinguriro Royal Cone yegukira umugwiza atunga Apollinaire Nibizi hamwe n'abandi bigeze gukoramwo aho mu ntara ya Muyinga baridogera uwo mugwiza atunga ko bamaze amezi arenga atatu badahembwa n'abandi bataronswa agahembo bakoreye bamwe muri abo abakozi bavuga ko kudahembwa vyabateye ukubaho nabi no mu miryango yabo izo nido na Trifine Kane wabo
abakozi baserura umwikomo bafitiye umukuru w'uruganda Royal Crown rikora imitobe inzoga zambiye be n'izindi zikaze bari mu migwi ibiri nk'uko bamwe muri abo bakozi babimenyesha umugwi wa mbere ugizwe n'abahora bakora muri iyo shirahamwe kugeza mu kwezi kwa nyakanga mu mwaka uheze ariko Apollinaire Nibizi nye niyo sosiyete abirukana ubutarariye batazi amakosa bo wabagirizwa atako ntiyabahemba agashahara k'amezi ashikane yari abaheraniye nk'uko bamwe muri bo bavyemeza umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakiri mu kazi ariko baheruka guhembwa mu kwezi kwa munyonyo abandi muri Kigarama mu mwaka uheze ku bw'abo bakozi kutaronswa agashahara ngo bibatera ingorane nyinshi bene amazu babayemwo ngo ntibakibara abagiza inzara mu miryango nayo ikaba ibindi eka n'abana babo ngo ntibyoroshe ko baja ku ishuri be n'izindi ngorane zifatiye ku mikoro make yabo bakozi baba abakiri ku kazi canke abirukanywe bashoboye kuvugana na radio inzamba bose basaba umukoresha wabo kubatunganyiriza kugira ngo areke kubandanya abicisha inzara n'ubundi bukene kuri iyo myidogo yabo bakozi twarondenye n'ugo ruganda Royal Crown Apollinaire Nibizi ariko ntitwashoboye kumuronka
imyidogo kandi ni myinshi mu bantu bafite amamashini yo gusya ibigori n'ubududu muri komine Giharo intara ya Rutana bagiriza musantere w'iyo komine kubajuragiza ngo kubera aherutse gufata ingingo yo kwimurira ayo mamashini mu nzu yindi ni mugihe hari hatiye hafi kwezi kumwe bayajeje kwimukira mu bibanza bitandukanye ku itegeko rya Buramatari w'iyo ntara ya Rutana aho yabasabye kwegerwa kure y'ibarabara rikuru rya Rutana Giharo. Inkuru tubaza Josephine John Sekunzimana.
Nkuko byemezwa na bamwe mu basanzwe baba ku mugwa mukuru wa komine Giharo, iyo ngingo yo kwigiza izo mashine kure y'ibarabara 11 Giharo Kinyinya Olivier Bitanga rongo intara ya Rutana yayifashe mu mera za Ruhuma mu biganiro yari amaze iminsi agirana n'abanyagihugu arongoye. Benezo ngo baciye bayubahiriza bidatevye, bamwe bakaba baciye bazimurira amatongo yabo, abatayafise nabo bagura ibibanza bazishiramo. Ariko ica batangaje ngo ni ingingo yahavu yifatwa na musitaneri w'iyo komune Nihimbazwe Lydia afadikanije na Renova Kizimana arongoye umugambwe Sende David de muri iyo komune. Abo nabo ngo bakaba basohoye itegeko mu ndwi iheze ry'uko abatunze izo mashini ahubwo bose bozitwara mu kibanza cy'ishyirahamwe dukorere hamwe twiteze imbere rihurikiyemo abegereye umugambwe Sende David de. Ibyo ngo bikaba byoba byakozwe bene iryo shyirahamwe babanje gutanga igiturire. Abanyagihugu ngo bakababazwa n'uko basabwa gukinzura muri ibyo bibanza kandi bari babyubakishije amafaranga menshi bagasabwa kuja kubaka kandi mu kibanza cy'iryo shyirahamwe. Byongeye iryo shyirahamwe ngo ribwirizwa kuriwa ikibanza ku kweza amafaranga angana n'ibihumbi 30 ku mashini yose isya umuceri hamwe n'ibihumbi 20 kuyisya ibigori n'ubududu. Abo banyagihugu bakabona ko ari kubasesaguza baravye uburyo bamaze gukoresha, eka mbere ngo n'ayo mafaranga arihishwa n'iryo shyirahamwe n'umurengera. Basaba Olivier Nibitanga rongo intara ya Rutana kumva ayo marira yabo agahagarika iyo ngingo na rijya we ingingo yari yafashe bari bayubahirije. Radio Inzamba tukaba tuharondeye kuri telefone musitaneri wa komine Giharo Nihimbazwe Lydia ngo agire icyo ashikirije kuri ibyo aregwa, ariko telefone yiwe habuze uwitaba.
Arakenuye Josephine John Sekunzimana. Tubandanye aya makuru ngo ntibishoboka ko ikiziga gishika mu buruhukiro abarongoye ibitaro batabizi ndetse batamenye n'abakizanye. Ibyo bivugwa na muganga Jean Minane yigeze kuba umushikiranganji w'amagara y'abantu akaba yaranarongoye ibitaro vya Rumonge na Kiremba. Abivuze mu gihe hamaze iminsi hanyuruzwa abantu bakaburwa irengero hanyuma bagatugwa mu buruhukiro bw'ibitaro nk'uko byabonetse ku bitaro Prince Regent Charles. Muganga Jean Minani havuga ko imbere yo kwakira ikiziga abarongoye ibitaro babanza kumenya umwidondoro w'uwo muntu n'icyamwishe. Umviriza
kugira ngo ikiziga kije mu buruhukiro bw'ibitaro kibanza kuba gifise ubwa mbere na mbere n'indondoro yawo cyo kikaba gifise n'urupapuro rwa muganga gwemeza ko uwo muntu koko yapfuye hariho amazina yiwe nahava nako uwo muganga agashira ko n'icyamwishe niho reba mushira mu buruhukiro bw'ibitaro. Iyo bishitse naho kikaza ata muganga yabanje gusuzuma uwo muntu akamenya icyo uwo muntu yazize icyamwishe uvuga nk'umuntu watuye ku ibarabara cyangwa umuntu watoye ahantu ariho hose yapfuye, habwizwa kuba icyete urupapuro rw'umuntu wo mu butunga OPG cyangwa police judiciaire cyangwa umujiji arikizisiona asaba kwico kiziga cyobikwa mu bitaro naho nyene haza ariko urupapuro naho batwabame baramenye izina ryiwe. Ni ukuvuga ko haca hakurikira mbere cyamwishe no kurondera uwo muntu uko yitwa nako no gutohoza neza kuryo byagenze kugira ngo apfe nako nicyamwishe. Aho rero niho novuga ko bidashoboka ko ikiziga kiza mu buruhukiro abatwara ibitaro batabizi ntibyokunda.
Mu gusozera aya makuru kuri iyi nkuru iciye ku masonga mu gisete cy'ubutungane, urubanza rw'ikibiriraho rwari rutegekanijwe kuri ubu wa kane muri iyo sentare y'igihugu ya Kayanza aho umushikirizamanza wa Repubulika yashengeza Irakoze Timote umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Musema hamwe na Niyonsabye Gerard umunyamabanga kuri iryo shure nyene ntirwabaye rukiba. Hakaba ari kubera basabye sentare ko kugira ngo baburane bobanza kuronka umushingwa manza ngo wo kubaburanira mu gihe cy'imburano zabo. sentare ikaba yabibemereye nabo bemera ko abo bashingwa manza bazuba bamaze kubaronka ejo ku munsi wa gatanu ari naho urwo rubanza ruzoca ruburanishwa abo bagabo uko ari babiri bakaba bashengejwe imbere ya sentare ku cyaha cuko bagirizwa kuba ku munsi w'Imana uheze abantu babiri mu bari batwawe n'imodoka y'ishure rya Musema bitavye Imana mu isanganya iyo modoka yagize hongera hakomereka abandi 27. Ninonga harero duciye dusozera makuru twabateguriye mwakoze mwembe mwese mwari muduteza abiri Dene Nkurunziza ne yabashikirije ndabifurije ibihe byiza hiwanyu no mubanyu naho ubutaha.